Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, amakuru yo hirya no hino ku isi turagezwaho na Fidel Niyongabo.
Mwaramutse Geoffrey, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere kuyerekeye Amerika, aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire Anthony J. Blinken yavuganye ku munsi wa gatatu na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi. Baganiye ibyerekeye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo, bemera kubandanya gukorera hamwe kugira babandanye bashira imbere amahoro n'iterambere. Umushikiranganji Blinken yarerekanye ko ashigikiye imigambi ya Perezida Tshisekedi yo guhindura ibintu mu kugwanya ruswa, gukomeza inzego za demokarasi, gushira imbere amahoro no kubahiriza agateka ka muntu, guhagarika umuco w'ukudahana no gukomeza igisata cy'amagara y'abantu. Blinken yarahayagije kandi Tshisekedi ku buyobozi bwiwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu. Abo bategetsi bombi baraganiye kandi byerekeye gukingira ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ibihe, ikibazo nyamukuru mu kiringo ciwe c'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa Amerika Blinken yarashimikiye ku makenga igihugu ciwe gifise ku bijanye n'agateka ka muntu bitera bimera nabi kurushiza mu ntara ya Tigre mu gihugu cya Ethiopia. Yarashimikiye kandi ku kamaro k'uruhara rw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu kugabanya intambara hamwe no guhuza mu matati yerekeye urugomero rukomeye Grand Ethiopian Renaissance Dam Ethiopia yubatse ku ruzi Nil. Abo bategetsi bombi barerekanye ukwiyemeza kwabo kuvyerekeye gukorera hamwe kugira Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikura inyungu mu masoko kama akomeye cyane ifise yongere ibandanye mu nzira nziza. Tukivuga kuvyerekeye Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azobonana na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri Maison Blanche ku itariki 30 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka. Iyo nama yari imaze igihe irondegwa kuko Ukraine iri kirondera gushigikirwa n'amakungu mu gihe ihanganye n'agasomborotso k'igihugu cy'u Burusiya. Ibiro vya Perezida Maison Blanche bitangaza ko urugendo rwa Perezida Zelensky ari intambwe mu ntumbero yo kwiyemeza kwa Amerika kuvyerekeye ugushigikira ubwigenge n'imbibe z'igihugu ciwe mu gihe agasomborotso k'Uburusiya akabandanya mu ntara za Donbas na Crimea. Izoba kandi intambwe y'ukwiyemeza kuvyerekeye gukorana mu bijanye no kubahiriza amasoko ntanga nguvu hamwe no gushigikira utwigoro twiwe two kugwanya ruswa no gushira mu ngiro imigambi mishasha ifatiye ku mico n'ingendo ya demokrasi Amerika na Ukraine bisangiye. Perezida Zelensky wa Ukraine amaze igihe asaba Amerika kumushigikira ku mugaragaro biciye mu mubonano amaso mu yandi kuva gishika ku butegetsi mu mwaka w'2019. Inama na Perezida Biden i Washington izoba ibaye ya mbere. Tuve muri Amerika tuza muri Afrika, aho igitigiri cy'abahitanywe n'imigumuko muri Afrika y'Epfo kigeze ku 276. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'ifata kibanza mu biro vya Perezida Kumbuzo Nsaveni amenyesha ko igipolisi kiriko kiratohoza dosiye z'abantu 168 bishwe. Igitigiri cy'abapfuye cagira ku bantu 215 ku munsi wa mbere. Nsaveni yabwiye abamenyesha makuru ko muri iki gihe hari abantu 234 bapfuye bifatiye ku ruhagarara rwabereye mu ntara ya KwaZulu-Natal na 42 mu ntara ya Gauteng. Urugero rw'ivyasambuwe n'abantu bahasize ubuzima bitewe n'ubukene n'ubusumbane hagati y'abanyagihugu mu bijanye n'ubutunzi bibandanya imyaka 30 inyuma yo kwintwaro karyanisha miryango ya apartheid irangiye mu mwaka w'1994 ruracabandanya kumenyekana. Tukiri muri Afrika y'Epfo, ico gihugu gitegekanya kuba cakingiye COVID-19 abanyagihugu imiliyoni 35 kuri Noel. Umutegetsi ajejwe amagara y'abantu Nicolas Crisp ku munsi wa gatatu yavuze ko ico gihugu gitegekanya kuba cahaye ico gihe n'imiburiburi urucanco rwa mbere abantu imiliyoni 35 ku bantu imiliyoni 60 baba mu gihugu. Afrika y'Epfo nico gihugu casinzikajwe kurusha ibindi vya Afrika n'ikiza ca COVID-19 umuntu aravye bitigiri vy'abanduye hamwe n'abahitanywe ni kiza. Igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu cyari kweze mu ntango mu gihe leta itabyihutiye hamwe no kuba yagiranye ibiganiro bitari byoroshye n'amashyirahamwe akora imiti. Muri icyo gihe abimukira 20 barasomye nturi mu mazi bahari medi hafi y'igihugu cya Libya. Abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi bafashe ubwato bune ku munsi wa gatatu mu ibahari mediterane bwari butwaye abimukira bari ko bagerageza gushikira akarere k'Uburaya. Ku bwabo bimukira 20 bari mu bwato bumwe barakorokeye mu mazi bakaba babonwa ko basomye nduri. Icatumye bakrokera mu mazi ntikizwi kuko vyatangajwe n'umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira Safa Museli. Ubwo bwato bwarimwo abantu umurengera. kuva ku munsi wa kabiri ubwatindwi utwaye abimukira amajana n'amajana bwarahagaritswe mu mazi y'ibahari Mediterane yegereye Libya. Abimukira bagera ku majana atanu barimo abana icyenda n'abapfasoni 43 baragarukanywe ku butaka bajanwa mu kibanza gifungirwamwo abimukira cha Mabani ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli. Benshi muri bo bari barushe cyane kandi badafise amazi akwiriye mu mubiri.
Urakoze Fidel kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amategeko agenga impunzi z'abarundi muri Tanzania habangamiye imwe mu miryango.
Muri 2016 hari abayisanzazwa ry'abantu baciye babatanya umajinduta abandi baje mutenderi canke ndetse n'umugabo n'abagore, nuko nyene harimo abari mu induta mutenderi abagabo bari Nyarugusu.
Umwe mu bacumbitse mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania. Mu Rwanda ho gahunda yo gukingira abarengeje imyaka 50 izarangira ejo kuwa gatanu mu mujyi wa Kigali. Naho hano muri Amerika, ikigo gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga USAGM kiranenga igikorwa cyo kuneka za telefoni hakoreshejwe akamashuka Pegasus. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, tugumane. Amakuru tuyahere hano muri Amerika, w'ikigo cya leta gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga USAGM kinenga igikorwa cyo kuneka za telefoni hakoreshejwe akamashuka Pegasus. Cyabitangaje nyuma y'ishyirwa habona ry'icyegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International, gitunga agatoki za leta zitandukanye kuba zarashyize ku kamashu muri telefoni z'abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibihugu byabo. Diane Nininahazwe nibyo atubwira.
Mitangazo ikigo USAGM chasohoye chavuze ko chakubiswe n'inkuba cumvise ko amenyesha makuru barenga 180 bari mu bijwi rya Amerika co kimwe n'aba Radio Free Europe bitwarwa n'ico kigo bari ku rutonde rw'abarungikiwe akamashuki b'amabanga mu matelefone yabo. Madame Kelu Kawo atwara vyimfata kibanza ikigo USAGM cegukira leta z'ubumwe za Amerika muri iryo tangazo yagize ati: kwiba amabanga y'abamenyesha makuru biciye mu nzira yariyo yose na kambaro kibara. Ububisha butegerezwa guhagarara bidatevye, umutekano w'abamenyesha makuru ugakingirwa. Akamashu kitwa Pegasus ishirahamwe Amnesty International gemeza ko kakoreshejwe mu kwiba amabanga y'abamenyesha makuru abaharanira agateka kazi na muntu, abatavuga rumwe na leta z'ibihugu vyabo na bamwe mu bagize amareta atandukanye, kakozwe na societe yitwa NCO Group yegukira Israel. Ikimenyesha makuru candikira muri leta z'ubumwe za Amerika Washington Post kiri mu runani rwakoze amatohoza ruri kumwe na Amnesty International nico cemeje ko mu bamenyesha makuru binjiranywe na Pegasus harimwo abijwi rya Amerika. Ikigo cha gouvernement ya Amerika USAGM gitwara ijwi rya Amerika casozereye itangazo ryacu ryamiriza ibi kigira kiti: ubuhinga bwa none bwari bubwirijwe gufasha amenyesha makuru gukora akazi kabo neza, hakubasuma kurusaku no kubaburabuza.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radijwi rya Amerika bajyane muri Tanzania aho abarundi bahungiye muri icyo gihugu bavuga ko amategeko akarishye agenga impunzi mu nkambi zitandukanye hamaze guhenengeza zimwe mu ndangagaciro z'imiryango harimo no kumara igihe kinini hari abo mu muryango umwe babukubiri. Mugenzi wacu James Jovin ukorera muri Tanzania yaganire n'abo mu nkambi ya Nyarugusu.
Twebwe mu nkambi y'Inyarugusu ku ruhande rw'abarundi turi n'ikibazo kijyanye n'ikibari cyane kumbure urupapuro ruduha uburenganzira bwo gusohoka inkambi tujya mu yindi nkambi. Twebwe n'ukuri icyo kibazo kiraduhananiye cyane ku rugero runini, bivanye n'uko abantu basanzajwe bagatwagwa mu yandi makambi zanduta na Mutenderi, kuko muri 2016 hari abayisanzazwa ry'abantu baciye babatanya umazinduta abandi bajya Mutenderi cyane ndetse n'umugabo n'abagore, nuko nyene harimo bari mu induta Mutenderi abagabo bari Nyarugusu abavyeyi nuko nyene. Ikitubabaza cyane nuko umuntu agenda gusaba ikibari kwa makazi kugira ngo aje kuraba uwiwe induta ikibara akacimwa, icyo kintu kiratubabaza.
Mufikuri hano inyarugusu abarundi hari ukuntu UN yatutandukanije na bene wacu hari Imutenderi na bene wacu hari induta, kuko nka jewe no vuga nti ndafise bene wacu bari Mutenderi, mugabo iyo umwe agwaye cyangwa agwaza akagwara mutiyi wanje cyangwa murumunanje cyangwa mukuru wanje akaremba sinshobora kugenda kwa kibare kanatsinda abandi bene wacu nyine cyangwa izindi nshuti ziri hariya no kuri wagiye rondera ikibare ibintu bikomeye cyane tukumva yuko bigoye iyo tugiye kurondera ikibare bakitwima.
Ku ruhande rw'abarundi turafise ikibazo gose, sinzi ko ari mikoshi, sinzi ko ari inki, sinzi ibyo twacumuye. Ikibazo cy'ikibare hano mu Barundi kiratugoye gose, yani turagenda tugiye nko gusaba ikibare bakakitwima. Nk'ubu nkaje ngaha mu mbona aha ahanyine mpagaze murabona ko ndi impande y'ibiro vya makazi, aha narimvuye gusaba ikibare nje kuraba mama wacu agwariye induta, numvise ngo ari mu bitaro ari narimvuye gusaba ikibari kugira nze kumugwaza, ariko mwe n'akana gatoyi agwariye afise akana gatoyi ntikaribu murabe, none ikibari barakinyimye.
Na cyane cyane hagezeho umuntu aja kusezera uwiwe ijyanyuma yapfuye ugiye gusaba ikibari ntibakiguha, ugasanga mutonze ku murongo muri migwi ibiri cyanke kumbura imigwi itatu, wewe uhaje gusaba ikibari cyuja guhamba wapfuye induta cyanke Mutenderi, uwundi hayasaba ikibari cyo kujya kurangura cyanke guposti cyangwa uwundi yigiriye ikigoma, ukacusanga wewe ugenda guhamba barakwimye ikibari, uja guposti uja kurangura bakamuha ikibari. Icyo kintu ku ruhande rw'abarundi kiratubabaza kandi ni ikintu kiremeye kuri twebwe, nta burenganzira dufise na butoyi, tuvuga yuko twugaraniwe ahantu kuko maze kubuzwa kugenda guhambwa uwawe nta mahoro ubufise.
Hajewe ubunyere twari tuvugana no kubwira ko nasanze ari ibintu bikomeye cyane by'ikibare, kuko naningiye gusaba ikibare cyo kugenda Imutenderi ariko bakinyimye, nagisabye barakinyima ndasubira kuva saa mbiri niyo narindi kugeza ayo masaha tuvuganiye ko bakinyimye.
Ariko ibitangaje abarondera inyungu zabo basaba ibibare byo kudandaza twatonze turi mu migwi, abajya kugira ntikurangura abajya gupostinga n'abasabanye n'ibibare byo kuza kuraba abagwayi, bahaye abajya kwirangurira baza kurondera inyungu zabo, mugatwebwe tuza kuraba abacu bariko baragira ingorane bashinzikazwe n'ingwara babitwimye. Rero kweri ahantu numva afise umubabaro nta nuko no uvuga, twebwe abarundi sinzi ko tubanukira ugiye no kujima kere bakakwikeka gusaho nyene ku Murundi ubona umengo bamaze kukubona bacabaza.
Sina kera ni mu kukwezi nyene turangije ndafise inshuti yanje batwaye induta, cyewe twari dusangamwe turi kumwe ngaha na papa ndu umwana wiwe w'umuhererezi, ariko agize ingorane nari kubise ku miryango y'irinduta twaragerageje gusaba ikibari barakitwimye, kugeza ubwo rero mutama novuga nti yahambwe nkimbwa kandi yari afise umuryango induta woziye kugirane kumuhamba niteka.
Nyamba naho hari ikindi nyine boba baduhora bokivuga n'amakunga kabimenya.
Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu kuri mikro ya mugenzi wacu James Jovin muri Tanzania. Makuru tuyakomereze mu Burundi aho abakozi ba sosiyete ya leta Onatel ishinzwe iby'itumanaho ejo bahagaritse akazi mu gikorwa cyo kwigaragambya bavuga ko bamaze amezi ane badahembwa. N'inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda.
Abakozi bose b'ishami rya leta Onatel rijejwe gutumana tumanako amakuru bemeza ko aheze amezi atari make batabona umushahara wabo badatangirwa intererano yo kwivuza muri mituelle de la fonction publique hamwe n'intererano yo kubategekaniriza kazoza ari naco gituma bashimye guhagarika akazi nk'uko umwe muri bo abivuga
icatumye tutaja mu mirimo nk'uko byari bitegerejwa nuko abakozi tumaze amezi ane taronga agashahara rero tukaba tuje ngahaye ubuyobozi bukuru kugira tubaze ngorane ziriho nyinshi kuko n'abapanze amazu benshi bari muri sentare upanze umubwiye kumaza amezi ane ntavyo ashobora kuvyumva ahanini byinshi no muri NSS ntibakidukoteriza na mituwele nuko nyene
ubuyobozi bw'ishyirahamwe Honateur bwahavuye buhamagara igipolisi kijeje kugwanya imigumuko ico gipolisi kimaze gushika ku kigo kiri mu gisagara ca Bujumbura amakuru twahawe n'abakozi yemeza ko cabatwaye kazi ku nguvu ndetse kigakoresha n'ibyotsi bikoroza amosozi mu kubashwiragiza gucyo ihagarikwa ajya kazi rimara igice cy'umunsi yamara bemereye ijwi rya Amerika ko naho bajanywe ku nguvu ku kazi bataranguye imirimo yabo neza umuyobozi w'iryo shirame rya leta Honateur yahavuye abagirisha inama Kabera Privat yemereye ijwi rya Amerika ko abakozi ba Honateur bamaze gihe badahembwa kubera ikibazo gikomeye cy'uburyo abahamagarira kugwiza umwimbu kugira ngo basubire guhembwa neza
Tudemeza yuko hariho amezi atatu trahem ariko cy'umwamya nuko ishyirahamwe Honateur ni ishyirahamwe rifise cyo no kwita autonomie de gestion abakozi turakora tugahembwa mu byo twinjije ikibazo cy'ishyirahamwe ni ikibazo kimaze kumenyekana ku nzego zose ndetse no kwe ukuru muribuka yuko umushikiranganyi wa mbere yari atugendeye mu kwa 11 umwaka urangiye araduhana intumbero twokurikiza
ubushikiranganyi bujejwe kumenyesha amakuru ari nabwo Honateur rikukira bumenyesha ko bwatanze intumbero akatari gake kugira ngo ibibazo bivugwa muri iryo shirahamwe bikemuke umushikiranganyi Marie Chantal nije imbere yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yariko harashikiriza ivy'ubushikiranganyi arangoye bwaranguye mu mezi atandatu aheze
aha tukaba twovuga nk'ingendo zakozwe mu bisata bya posita na Honateur abarongoye ubushikiranganji baragirana amanama n'abagize imigwi itandukanye y'abakozi bo muri ayo mashirahamwe turumva na cyane cyane ibibazo bafise haranahanahanwa ibyumviro tukungene ibyo bibazo byotoregwa inyishu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye haraheze haratangwa n'intumbero yingene ibikorwa byobandanya bikorwa amafaranga y'abenegihugu agakingirwa
Honateur n'iryo shirahamwe rimwe ryonyene rya leta rijejwe igisata cyo gutumana ko amakuru umukuru w'igihugu mu kwezi guheze wewe yari yagabishije abatwara iryo shirahamwe mu nama yahuje abakozi ba leta n'amasendika ko Honateur rivugwamo ubunyonyezi n'isezagwa ry'amatungo rya leta arenga imiliyaridi amajana 5 y'amarundi yarishize hamwe na Regideso ritanga amatara n'amazi Honateur ryavutse mu mwaka w'igihumbi 1979 ririmo abakozi barenga igihumbi gushika mu myaka y'ibihumbi bibiri ryari rihari ryonyene atabigenga barashira imitaye muri ico gisata umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ridatera imbere ngo rirengane n'abikorero twabo kandi leta irishiramo uburyo burengeye ubw'abigenga Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1 6 6 9 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho gahunda yo gukingira COVID-19 abaturage bose barengeje imyaka 50 y'amavuko izasozwa ejo kuwa gatanu mu mujyi wa Kigali asumutakaboye yaduteguriye inkuru.
Ubutumwa bwanditswe n'umujyi wa Kigali bwohererejwe abayobozi bose b'imidugudu igize uwo mujyi bwasabaga abo bayobozi kumenyesha abaturage bo mu midugudu yabo barengeje imyaka 50 kuzindukira ku bigo nderabuzima bibegereye bakajya gukingirwa COVID-19. Ni ibikorwa byahise byitabirwa nabo muri iki kigero bagaragaje kwishimira ko nabo bagiye gukingirwa. Ku kigo nderabuzima cya Busanza kiri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali abarebwa n'icyo gikorwa bari bageze mu myanya yabo.
Ego nishimye cyane kuko batubwira ko hari ubudahangarwa mbese iyo wakingiwe ugomba kuba ufite kuko ntago wararemba cyane nk'utarakingiwe. Tugomba kugendana n'abandi ngo tubatadutunezewe ku buryo kuko turaba turi muri gahunda nye.
Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Busanza Madamu Uwineza Providence yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bafite abasaza n'abakecuru bake basigaye badakingiwe akizera ko gahunda iza kurara irangiye.
Nkuko mubisanzwe wabonye yuko icyo cyiciro cyari gisigaye cyitabiriye abakecuru n'abasaza bazindutse bariho barakorerwa turiho turabafasha kuzuza impapuro bagakingirwa hanyuma tukabaha na randevu igihe bazagarukira
gufatirwa kabiri
rwa kabiri ariko tugasigara n'ama telefone yabo nababaherekeje tukanabahamagara kugira ngo batazabyibagira kuko n'ubundi twari dusigaranye bakeya bari muri icyo cyiciro batari barubonye babyitabiriye cyane nko mu masaha make turaba dushoje igikorwa.
Icyiciro cy'abarengeje imyaka 50 cyatangiwe gukingirwa mu mujyi wa Kigali kije gikurikira abandi bakingiwe mbere barimo abakuze banigeje imyaka 60 bafite indwara zidakira ndetse n'abakora imirimo ibahuza n'abantu benshi barimo abaganga n'abashinzwe umutekano. Umwana w'umukobwa ijwi rya Amerika ryasanze ku kigo nderabuzima cya Busanza yaje kwipimisha ngo arebe ko ubwandu bwa COVID-19 amaranye ibyumweru bibiri bwashize. Yasabye inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda ko n'abakiri bato batekerezwaho bagahabwa inkingo kuko COVID-19 nabo ibashegesha.
Gusa abantu bakusuzugura COVID ifata ku buryo butandukanye. Ntabwo COVID ntabwo ngiyewe mfatwa ndavuga uko nge nafashwe. Ntabwo nafashwe nkorora. Nta nubwo nafashwe ndwara ibicurane. Ku munsi wa gatatu nibwo iyo nkorora yaje nibwo nibyo bicurane nabyumvise. Ubundi nari mfite ikibazo cy'umutwe uremereye nange mba numva bankengera, banumva nakingirwa. Kugira ngo ejo bundi gishobora kugaruka ko nago gicitse. Aho nanduriye nshobora no kongera kuhandurira ko ntawamenya aho yanduriye. Ariko iyo wakingiwe iyo icyorezo kikugezeho ntago kikuzahaza. Ntago kikuzahaza urivuza bisanzwe ntago wakingiwe arwara nk'utarakingiwe. Nanjye rwose mba numva twese abantu bakiri batoya byatugeraho byo gukingira.
Kugeza ubu mu Rwanda hamaze gutanga inkingo zo mu bwoko bwa AstraZeneca na Pfizer. Minisitiri w'ubuzima Daniel Ngamije aherutse gutangariza Radio Ijwi rya Amerika ko ahawe urukingo abafite amahirwe menshi yo kudahitanwa na COVID-19.
Kugeza ubu ngubu ikigaragara ni uko abaremba bakanapfa abenshi ntabwo bakingiye. 90% ni abantu badakingiwe. Uko inkingo ziza nako tuzagenda tujya mu tundi turere navuga ko dufite abantu benshi ugereranyije n'utundi dufite bakeya cyane.
Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko hamaze gukingirwa abantu 4,600 n'abantu 4 bahawe inkingo zirimo iza AstraZeneca na Pfizer. Iyi Minisiteri ikavuga ko bakiri bake cyane ugereranije n'abasaga 7,000,000 teganywa gukingirwa mu gihugu hose. Ibikorwa byatangiye kuri uyu wa gatatu bizasozwa ku wa gatanu w'iki cyumweru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru ahano dosoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwese gukurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika tunabararikira ibindi biri imbere. Fasil Gabeho niwe wegeranije aya makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mu izina rya bagenzi banje bose tubifurije amahoro n'amahirwe.
Bring it up now. Give it to me, baby.